Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubahaye mwiriwe inshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo, kaba ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha.
Mu 2018 umurindi wo gufata abantu bakabugwa irengero waduze gose bigasigura ko kandi uguhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi byaduze cyane naho mu gihugu biraba hoho habone kumengo haratekanye.
Oni Pacifique nini nahazwa yaboye ishirahamwe Focode avuga ku matohoza ishirahamwe ryo ryakoze aho rivuga ko mu mwaka uheze abantu 2008 ari bubanyurujwe baborirwa irengero inyuma yo kubahagaritswe n'inzego z'umutekano mu Burundi. Turavuga no ku myidogo y'abanyagihugu bafise uburiro n'ubunywero muri quartier ya Musinzira hagati y'ibohero rikuru rya Gitega n'ibitaro vy'akarere vya Gitega. Tubafite n'ikiganiro kira hamwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga. Amakuru yo mu karere mu Burundi shyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Focode mu mugambi waryo ndondeza rimenyesha ko mu matohoza ryakoze umwaka uheze abantu 2008 aribo banyurujwe baburirwa irengero inyuma yo guhagarikwa n'inzego z'umutekano Pacifique nini nahazwe arongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko ahanini ababurirwa irengero ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martin n'iby'abandi wasigura ko amashyirahamwe amwamwe abayarongoye bahunze igihugu harimo na Focode asigaye akora amatohoza afatiye kumvuza politiki aho gukora ibijanye n'agateka kazina muntu yiyemeje. Ibindi kuri inkuru tumumviriza umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Ishirahamwe Focode risigura ko mwaka uheze abantu banyurujwe ku rugero runini cyane ugereranije n'indi myaka itatu iheze nubwo mu gihugu haboneka ko hari agahengwe. Pacifique Ninahazwe arirongo yarabitwiganira.
Muri abo 2008 2008 muri bo bakaba babuzwe irengero mu mwaka nyene w'ibihumbi 2018. Turavye ko twakora dukora amatohoza muri Focode tukabona ubwo rugero twageze ko mu 2018 nova ko uwo mwaka ari umwaka wa mbere tubonye abantu benshi babazimiye mu mwaka nyene tuba turiko turakoramwo amatohoza bikadutuma twebe twemeza ko mu 2018 umurindi wo gufata abantu bakabugwa irengero waduze gose bigasigura ko kandi guhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi vyaduze cyane naho mu gihugu biraba hoho habone kumengo haratekanye.
Ariko ishirahamwe Forcone rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama naryo nyene rivuga ko rikurikirana bene ivyo bibazo ntigemeranya nayo matohoza nk'uko bivugwa na Jean Hakizimana umukuru waryo.
Tubona ko ibijanye nayo matohoza mwakogwa na Focode ari amatohoza atariyo muti gute mwivyo bitigiri baravuga ngo vyakozwe n'inzego z'umutekano mu gihe tuzi ko mu Burundi ukoze ikosa wese ari hanigwa kugatwe kiwe. Ikindi nuko mwayo matohoza nyine bavuga Focode muri rusange murabizi ko iri mu mashirahamwe ihagaritswe ibi bikaba vyakozwe inyuma yaho mu 2015 habaye bimwe by'imyerekano muzi ko byavamo imigumuko bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Nuko bigaragara ko bakiri mu nzira yo gucafuza no gukwiragiza ibinyoma.
Ivyo binyoma nini nahazwavuga kwishyira hamwe gyiwe ribizira
muri Focode twebwe umuntu turamufatira akanya uwo muntu watubwiye ngo yarabuzwe irengero usanga ari ibintu twafatiye umwanya utari muto. Mbere hari naho usanga ari abantu dutohoza kwaciye nk'imyaka itatu nk'ubu hari abo twavuze banyurujwe mu 2015 urumva nk'abo ni abantu haciye imyaka itatu barabuzwe irengero si babandi uza kuvuga ngo yoba yarapfungiwe ahantu hakinzwe izibira karekugwa. Birashoboka ko amashyirahamwe amwamwe yoshobora kwihenda ku bitigiri ni naho usanga ariho nk'amashyirahamwe avuga ko abanyurujwe bari hagati y'abantu 400 n'amajana cenda. Twebwe ntituvuga ibitigiri tuvuga abantu twe tuba tuti naka na naka na naka banyurujwe itariki yi bafatiwe ngaha bafashwe na naka. Uwoza kuvuga ko twebwe turondera kugwiza ibitigiri yoza kuvuga ati nka naka baramuvuga ariko naka ni muzima arahanaka turamubona kira noneho tunavuze twebwe tukavuga umuntu yabuzwe irengero atari vyo ubwo nyene induru zova mu muryango we uko abantu bacavuga bati mureka kudukwegera umuntu wacu ni hari uwo muntu we nyene yocha avuze induru ubwo nyene.
Ivyo ntibinyura Martin ivy'abandi umushikanganje w'agateka kazina muntu
basize hamwe ibyo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira cyakazi na muntu. Guharanira cyakazi na muntu ubitandukanya na politike n'uri kurikora neza madimo tuti wana rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose kwa inzego z'umutekano nta kokomandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana kagira umugambi ukuza gukora turabatumye genda mu hotel agata kazi na munsi biradutangaza cyane y'abantu bibereye hanze bagatanga aya maraporo.
Umushikanganje n'ivyo abanda navuga ko atatahura ingene hari amashyira hamwe akora amaraporo mugabo ntasaba umuci inzego zibijejwe kubimwerekeye umukuru wa Fokode asanga bidakenewe.
Uravye aya matohoza isekeza ndondeza rikora uko abayubatse ntabwo usanga bikenegwa cyane kuvugana n'inzego z'umutekano kuko usanga nko ku madoshya atari make izo nzego z'umutekano ziba zaravuze baravuga ko batanguye amatohoza usanga amenyesha makuru umwe arayibagije ivyo tuba tubifise ayo matohoza nayo nkuko amabishura biguma matohoza ntivyigera bihera nayo ubundi inzego z'umutekano zirinumira noneho murazi ko inzego z'u Burundi ziriko ziriyugara gose usanga be n'ivyo bibazo bemera kubivuga ko ariko mu nzego z'umutekano turakorana n'abantu batari bake baheza bakaduha makuru dushobora kuvugana n'abawopeji usanga nka dosiye barayikoze ko bagaheza bakavuga ubwo babatewe hariho abo mwiperereza baduha bene ayo makuru uko ibintu byagenze
uko biri kose Hakizimana wabona ko bene ayo matohoza yarakwiye guhagarikwa
ishyira mu itari ku rubuga ishyira mu itari ku yakorera mu gihugu nta raporo ryosohora kuko ijyanye n'ingene amaraporo asohogwa birazwi ingene amaraporo akogwa yagatakazi na muntu birazi ko umuntu ashika aho ibintu byabereye hama agashya akabaza impande zose maze akaronka umuco ku byo bari korakora n'abayakora nabo basanze bafise ibyo bagirizwa n'abacanki bari yakujyanye n'ibyo bagiye barakora ba 2015 bikaboneka ko rero babikora mu ntumbero yo kwikingira no kwishyira mu byo bakoze
kuva mu kwezi kwa kane mu 2016 hatangujwe umugambi witiriwe ndondeza ishyirahamwe Fokode rivuga ko rimaze kugira amatohoza ku bantu rizi neza ridakekeranya ko baburi irengero bagera ku ijana n'indwi. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi hari imyidogo ku banyagihugu bafise uburiro n'ubunywero muri quartier ya Musinzira hagati y'ibohero rikuru rya Gitega n'ibitaro by'akarere vya Gitega. Ubadandaza bavuga ko umunuko w'amazi ava mu misarani yo mu ibohero rikuru rya Gitega temba ca aho bakorera bigatuma abashorera babaheba ayo mazi ava mu ibohero rikuru amanuka mu makanivo agaca munsi y'ibitaro by'akarere vya Gitega gushika muri quartier ya Senari agenda asiga umunuko aho aciye hose. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabiman.
Uciye kwiborere kuri rya Gitega muri karitsi ya Musinzira ukamanuka ni barabara gikaburimbi gushaka ku bitaro vya karere vya Gitega usanganirwa na kamoto katameze neza. Aho kamoto kava ku mazi ava mu misara niyo herori kuri rya Gitega amanukana amakanivo aci imbere ya hari ubunywero n'uburiro butandukanye. Ubwo buriro n'ubunywero ahanini nibwo bufasha abagwayi n'abagwaza bagwariye mu bitaro vya Gitega mu kwivuna inzara ndetse nabaje kwitura komisariya y'igipolisi iri nko ku metero 300 uvuye kuri ubwo buriro. Bene ubwo buriro n'ubunywero bavuga ko ayo mazi ava mu ibarero kuri rya Gitega ataborohereza kubera umunuko wayo. Aba ni bamwe muri abo badandaza.
Turafise ingorane y'amazi ava muri prizo aca imbere y'amaresitora dukoreramo. Beshi bamabaje kwitegereza ayo mazi ingene aca imbere y'amaresitora hama bikabatera ikibazo kuko ayo mazi afise odere ikomeye gose. Mugerageze muze guhitegereza abingene mwodufasha tukaraba ayo mazi ingene two mwoyubakira. Ingorane zidutera abakiriya ntibasubira kuza. Hariho beshi baduhevye kubera ingorane z'amazi. Amazi ava mu mpimba kandi hari gihe afita odere mbi cyane. Cyo gituma rero twifuza yuko mwodufasha aya mazi aca imbere ya restora baraba ukundi kuntu bo yakatisha cyangwa iba ntibayacishe imbere y'ibu restora bwacu. Twege twibaza ko mwodufasha na twege twogira icyo dufashije tugatererana tukafashanya aya mazi bakarondera iyindi nzira acamwo muga ntasubire guca ngaha imbere ya restora.
Ibira biteye ingorane kuko haranuka cyane na urahitegereza urabona yuko kuhakorera hatakozwe ntibyoroha mubwo n'ubu dufa gufyondera kukubera nyine atakoze ibintu turi bubigenze. Mugabo kiriya gutse gikemuye icyo kibazo nta ngorane abatugatwiyarabe kiriya turakukufuka ngaha kugira ngo turabigiye tuba turakora.
abadandaza bavuga ko bamwe mu bakiriya babo babahebye bagahitamo kuja gusumira handi kure bahunga aho kamoto katameze neza
abakiriya ntibasubira kuza hariho beshi baduhevye kubera ingorane za yamazi umukiriya arashora kuza akumva yodera katasohoka amaze kumva urumva aje gufungura aje kunwa kayi hake kugyo turibwa urumva amaze kumva yodere atasubira inyuma acabaza ati no nibi bintu nibiki akatasohoka
niba twitaba neza kubera ingorane yo nyene ngaha ngiye turamaze kibaga kivuye mu ndira nibaza yuko bakira bo kuyobyera twakusaba ko leta na komine nyene urumva iki kibazo ko ni kibazo gikomeye kinagoye
Abeli Nizigama ajeje isukura mu gisagara ca Gitega avuga ko ku ruhande rwabo bari bagerageje guhinzira mu mazi ava mu bihori kuri rya Gitega
ego ni kibazo arateye ingorane mugatwovuga yuko mu muce wa mbere ayo mazi yarasanzwe atemba atembera heje ico no kwita muri atiri kandi agenda asabagiye ubu no vuga yuko hagize ikiyongera gitonya igihe hasubiriwemo amabarabara y'ikaburimbi ayo mazi akaronka umuserege ashobora kubandanya ayamanukana epfo
uwo muhinga mu bijanye n'isukura aremeza ko ivyo bakoze atari umuti wa nyuma ariko kugira ngo bikogwe neza ayo mazi aronkindi nzira vyofata uburyo burebure
tugiye kubiraba muri rusangi n'ubu bindi bikogwa kugira ngo ayo mazi atunganwe neza biracakenewe tugiye kuraba ukungene mu minsi za twovugana n'abarongoye ibohero hanyuma tubifikatikanyije eka n'abasanzwe bafata mugongo komine ya Gitega ukungene ayo mazi yosubira agatunganwa neza kurusha uko biri uyu munsi muga rero twongeye twibutsa yuko turavye ukungene urugero rw'amazi prizo ikoresha ko ayo mazi kuyatunganya ku rugero twifuza bisaba yuko atunganwa inyubakwa twovuga yuko zoza zimeze neza gusumba kuko naho twayacisha mu matwiyo iyaherera biguma ari vya bindi kuguma ari kuja konona ibidukikije byasaba yuko atunganwa ku buhinga bundi uteye imbere kurusha uko ubiri uyu munsi
uretse abadandaza bakorera muri ako gace kakaritse musinzira iri hagati mu gisagara ca Gitega n'abasanzwe bafise imiryango basaba ko ayo mazi yorondere guyindi nzira Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bwijwi rya Amerika
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
birashoboka ko abantu babiri bubakanye umwe usanga agenda umugira wa sida ubundi nabakomeye muri cyo gihe bisaba ko babana bicungera bakanikingira kugira ntibanduzanye uwo mugera abaganga baravuga ko iyo izo mpanuro iyo zidakurikijwe bishika umwe atari yaranduye nawe agafatwa ariko si bose bemera ko bagendana canke bakabana n'umuntu basanze agendana umugera wa sida idonido na mugenzi wacu Francine ndiho kubwaye
maze kumufakazi ndashaka kundi mugabo wa mugabo ndamubwira ko ngwaye muganga aradupima avuga ati je nasanze wowe ugwaye ati mugabo mushinga
abo bakenyeze uko ari babiri barigeze gufakara n'abagabo bari bubakanye bwa mbere bose basanze bahitanywe n'umugera wa sida munyuma ariko bahavuye bipfuza gusubira kurondera abagabo babana ica mbere biyumviriye kwabaye kuja kwipimisha kugira bikingire bongere bakingire nabo bagabo basanze koko naho bo bagwaye abagabo babarondera bakomeye ariko ngo ntecabujije ko bibanira mu mahoro
nari umufakazi ndashaka kundi mugabo wa mugabo twaye twabyumvikanye ndamubwira ko ngwaye ntajya kwipimisha turajyana dusanga we arakomeye ndagwaye ubu tubanye nk'ikintu cy'imyaka 12 arabyishimira ko akomeye kuko hari n'igihe yigeze kujya hanze yaronse akamisyo agenda hanze aripimisha basanga arakomeye mu buzima kugira ngo tubane nta mwanduza gihe kirekire turakoresha agafuko ati nubwo ushaka kumpangira inzo ngo tubanze tuce kwa muganga ambwira ati none wewe urafise icyo wiyagiriza ati mugabo naho ntubanda gifise sinamuheshutse kuko numva ubwo bumenga ndamuheshutse haba bicaye bibonekana nabi reka ntimbishe mbanze mpore kwanza tubanze tuje kwipimisha twese muganga aradupima avuga ati je nasanze wowe ugwaye ati mugabo mushingana wowe ntugwaye ati mugabo uyu mudamu agenda mu mugera ati none wowe ubona wo vyifatamo gute
ndavuga ati Jesse no muheba kuko gituma no muheba umuntu acungwa n'Imana tisaba takwa ukabuvyumvamo uzohozuraza kwipimisha na turabe ukukomeye ati kuko umugiro washobora kuba wiyorobetse
umuganga twavuganye aremeza ko abantu bubakanye bishika ugasanga harimo ugwaye n'uwundi akomeye muri ico gihe bisabwa ko babakurikiranira hagufi ukwikingira akaba ariyo mpanoro izubwa mbere kugira ntibanduzanye
twe tubabona baje tuca twihutira ico tubafasha tuca tubafasha ko uwo oye yanduye tumutanguza umuti hanyuma tukababwira yuko bogerageza bakikingira tukababwira inyifato bateza kugira uwo asanze atarandura ategeza kuguma yikingira hanyuma uwo dusanze yaranduye nawe nakubwiye ko bacha bamushira ku muti gupfupfa haza kugira urugero rw'imigera rugabanuke cyane ariko gushishikara yandukiza batakurikije impanuro nyene twabahaye uwone ngo aje ku miti canke ngo bashishikare bakurikiza impanuro bahawe n'abaganga byoshikanye nakandura
abagabo bubakanye nabo bakenyezi ntitwashoboye kubaronka ngo twumve ico babivuga ko ariko twahavuye twegera umusore ariko yitegurira kuba kugwiwe tumubaza ingene yo kwifata mu gihe yosanga wari karadesha agwaye na wakomeye kuri we gukuvugana kuri ni wo muti wa byose kuko umuntu ari hamenya uko agiye kwifata
beshi bo cabiyumvira ati reka ndamuhebe konsanze afise umugera nuko namuvugishe ejo ntazohura nzomuvugisha ukacusanga aragiye baherukanye uwo munsi nyene mbere bakindipimisha ntibasuye nuko navugana naha mucamwe barakame no umwasi je nka jewe nubwo no muheba sinoca ngenda gakuti no jandagerageza kwa tujamo nyene twavugana n'ibindi tukabibandanya tuvugana nyabune nkamwereka ko uwo mugira yo bafise utabaye nk'urupfu kuri ubwo nyene oya
ubugeni bwo 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 babuhagaze
bo siniyumvira ko buhagara
ngo bukorana
ntibyoroshye bivana n'ingene umuntu wa yarakunze umuntu
wowe urumva ko bishobora
yego mubimenye kare atari bamwe babihisha nyibagatire kandi amuhishe cyo menye ngene amubyitwaramwo cusanga atangorane n'imwe mufise
kwa muganga bahanura bubakanye kwipimisha kenshi ngo kuko bituma bamenya uko amagara yabo yifashe nuko bakwiye kwigenza mu gihe basanze na cane cane baranduye canke vyashikiye umwe muri bo Francine ndio kubgaye Bujumbura kubwijwe rya Amerika
ikaze ni gwanyi muri kino gice cy'akabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga
abatumire ni babandi nyene hari abere gashatsi harongoye umugambwe w'abadasigana iprona abere gashatsi mwaramutse
mwaramutse neza nakoze kudutumira ndaramukije aho turi kumwe ndamutsa n'abatuko baratwumviriza
urakoze ubundi turi kumwe ni honorable Sylvestre Bikori Ndagara yaserukiye umugambwe Sawanya Frodebu honorable mwaramutse
amahoro Jerome murakoze
urakoze nawe
imigambwe inara
Kutangura kubuza umuntu kuvuga uzohava umuraba n'intu zati mbe niko katavuga ko navyo nyine biraba ego umuntu agushaki
kiko yahoza umwanya munini
oya hora avuga none oya numye none sintituzi ni gituma numye cyane
amiko muravuga umubano ibimenyetso ufite umubano mubi mukaba muvuga muti abari ku butegetsi bavuze ibi abari mu ntwari yo bavuze ibi none abatari ku butegetsi cyangwa batari mu ntwaro barera
muri icyo none
umubano
none ndurwo bahori kimyeri cyubahora muri bi je mvuze muri iki gihe kuko iki
nacyononera umubano
rero twakijemo tumwabivu nkuko mwabivuze tura bitumbereye
ku mubano w'abanyapolitiki
muri bi bihe bimwe je abatari ku butegetsi
batosekaza umubano
je ntawo mbona
nabyubona
ntawo mbona sinzi nk'abagwanyi bo bari hanze ukomeye nga hari himigo y'abagwanyi byo ntavyo ndame
ivyo tafite gukugira
Subira mungwano twirinde gusubira mungwano
Simadaza baro n'umutekano twirinde gusubira mungwano
twirinde gusubira mungwano twirinde gusubira mungwano
Simadaza baro n'umutekano twirinde gusubira mungwano
twirinde kurara twicwa twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara Mungwano
Simadaza baro n'umutekano twirinde gusubira mungwano
muri iprona intamba myizi ko zirabangamira uyu mubano mwavuze ko ari myiza gukiko no munsi zishora kubangamira nizi
intamba myizirangamira uyu mubano tuva ko ari myiza abidusiguriye neza aratubwiye ingorane
yavuze ko hari umwana n'ikinono
yavuze ko ari umwana n'ikinono je nibaza ko
uza gusanga iprona kumbura ari umwana cyangwa ari ikinono
ipfona se umwana si n'ikinono iprona no mugambe reka ndabisigo icadutumye
si umwana kandi si n'ikinono
reka ndabisigo neza burya iki uno munsi kugira iprona iba iri ahiri yarakiye mu bibazo mu 2015 twebwe umugambi w'adasigana iprona wahitabye amatora urayabandaye kandi abona
utakura rushwa
we wararushijwe mugabo ivyo amajwi atakaje amajwi iprona yarose mu 2015 samajwi yayo abari bagwiye mpoye ko nibo babujije abanywanyi bacu kwitaba amatora hari ibibanza byinshi hari abadasigana batewe amabuye hari imiduga yaturiwe maze turatakaza amajwi ni ukuvuga rero ibyo byangwa abana n'ibinono abashinga amateka babiri twaronse CNDD FDD nta n'ikimanyo cy'umushinga amateka yatwongeye umugambo w'adasigana iprona nta mushikiranganje dufise ubwo bwana buri he nta mubara amatari tugira
mufise icegera cya mbere
cy'umukuru w'igihugu
ahabwa hejuru y'ubushikiranganje
oya reka hejuru y'ubushikiranganje
muri kinono
rero muri ibyo
ariko ni muri kinono
umugambo w'adasigana iprona ni umugambwe icuru no munsi uguhabwa n'ubujwi waronse babanje gutotezwa n'abari ko bagwanya amatora ibyo byabaye niho twaturi kandi igitangaje umva burya ni kahise kavuba reka nibashaka ibyo ndabireke igikomeye ni uko ubwa mbere twebwe mu mugambwa adasigana iprona ni ukuvuga jewe mvuga nti ibihari mbona byiza ifa kubivuga mvuga bikibabaje kandi gikomeye abarongoye igihugu bategereza kumva ahubwo ko atamwana n'ikinono akwiye nga kuba ngaha mu gihugu twebwe mu mugambwa adasigana iprona turi mu mugwi ugomba kuja mu matora kandi no mugwi uri kuritegurira amatora
nti muri mwibaba
ibaba twakwirwa mu ibaba ry'umugambwe umugambwe adasigana muri kwirwa mu ibaba wowe
naba bamwuka
nti binashoboka umugambwe adasigana iprona uzoja mu matora kandi uzokwijana nkuko wijanye mu 2015 kandi amatora turayiteguri kuko
mutsindwa cyangwa mutsinda
twabimenyereye nabo zavuga mbere iprona itsinda
muheruka gutsinda mu 61 imyaka igiye kuba
50 tugiye gutsinda rero kuko ibihe ni byiza ntababara ry'umugambwe iprona ntababara ry'umugambwe n'umwe wo kwigwamo n'umugambwe uhari n'umugambwe ufise icyo wamariye Burundi n'umugambwe uno munsi uri ku kivi kandi twebwe ibyo byose ndiko ndaraba ibikorwa turiko turakora ndiko ndaraba abanywanyi bacu ingene batwakira ndiko ndaraba umwitego turiko turagira twebwe n'umugambwe uriko witegurira amatora kandi uzajamwo atawe ndi mugambwe n'umwe
bacu ibi byose kaza umubano mu binone ni
ibi rero birababaje nuko abatwara cyane cyane natwebwe turi ndongozi igikomeye hajya nuko abantu bavugana nuko abantu bavugana kuko
kutavugana
n'iki n'ikintu kibabaje hama gukurikiza amategeko mu bikorwa bya misi yose
honorable bikorinda garasivesi intamba nyizi bangamira umubano mwiza w'abanyamigambwe muri kino gihe w'abanyapolitiki
ni ubutegetsi
niyo ntamba
abategetsi bo hejuru ari abo mu migambwe mu mugambwe uri ku butegetsi cyane 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 abari mu ntwaro je nk'uko nama nabivugiye ngaha tuvuga ikibazo cy'ubumwe burya abantu kugira bacanemo nuko baba bafashwe ukutari kumwe imbere y'amategeko kandi bari mu novuga ari icyaha cyangwa uburenganzira bafise bwari bumwe aho niho bikunda kubera urumva nk'ubu nk'ibyo bintu twumva byabaye ari abaza barahigira barahimpigira
abantu babati nimwabona abana akacanka uri karani yumvira kuzotora gucya na gucya twe bitanejereje ati muce mufata ntumucisha no kwa opeje mu mutuzanire turitse ubwari urumva ivyo nokuri bituma abantu batabana neza kandi simvuga abafrode bugi simvugira abafrode umvugira abarundi bose ndabwije simvugira abasahwanya gusa twe tuzi ko turi umugambwe sahwanya frode bwazanye demokrasi cyo tugendera ko ni dushaka amatora atunganijwe neza
bega yemwe kukidufuza ereka turi bene mukabumwe turakenyeye koko twiamenyo yabatwenzi ehu twenzi urakitse nidukubita gatima mbembero tugaruru mutima
huko wiki kugira ngo umubano ube nta gatosi hagati y'abanyapolitiki muri bino bitwiteguriye amatora
icokorwa ubwa mbere nuko twebwe abanyapolitiki ntidutwarire hejuru tukumva ko dusangiye kuja mu nama nshinga mateka ikibazo kidushikiye twogisangira nabo dusangiye iryo banga ryo kwa nshinga mateka dusangiye ufise uramatari mu ntara kanaka ari mu mugambwe iwawe abikurikirane hamafashe kugira ngo bene izo ngorane zishitse babivugane hakiri
uno munsi ku ruhande rw'abadasigana huko gwiki kugira ngo umubano w'abanyapolitiki n'utoseka
ku ruhande rw'abadasigana abanywanyi bacu icokorwa nuko umudasigana ahari yo kumva ko ukudasangira umugambwe n'uwundi ukwitwa umudasigana n'ukwitwa umu FNL n'ukwitwa uwo mu mizero n'ukwitwa umuseni de DFDD ivyo ntibisigura ko muca murabana yingwe mutsigura yuko ahubwo no butunzi bw'igihugu no batunzi bw'igihugu hama ikindi cyanyuma no vuga ni no vuga yuko twebwe abanyapolitiki tancane ndongozi tumenye yuko ku tuvuge ibintu uko biri tureke kure twirinde imvugo ishikuza ibintu vyera tuvuge ko vyera ivyirabura tuvuge ko vyirabura mvuga nti uwo muntu yafashwe no museni de DFDD nuko nabibonye ariko byagenze twarukwerekana cyane cyane ko mugenzi wacu ariko avuga ngo bagiriza ngo bafatwa abo mu mizero gusa jeho na narashimye ko
ari wo
no muri seni de DFDD yakoze amakosa kandi nasanze yafashwe ibyo rero navuga nti ubutungane bukore abajeje intwaro bakore badahengamye umurundi umunyagihugu akoze ikosa umudasigana akoze ikosa ahanwe ntahanwe umuntu naco ngo hanwe kubera umudasigana mugakurikiranwe cyane cyane ku caha yakoze kandi iyo umudasigana azokora ikosa riboneka nk'iryo sinzamuvugira
urakoze honorable civese bikundagara huko gwiki kugira ngo umubano muri bino bihe w'abanyapolitiki we nta gatosi
kimwe nakivuze nuko abantu bofatwa cyo kimwe bataravye imigambwe bavamo ugize ikosa gakurikiranwa numva yafatiwe murambya ni cyiza ko bamufashe mugabo nabo twumvise bagiye barahimiriza abanyagihugu kwihanira cyane ngo guhatsinze n'iki gituma baba bahana umuntu ngo babohe nibiki nabo nyene abo
bari
bafatwe n'ahari abategetse kuko urabona umwe umwizuva ibukuru ugakwira hose ni sinzi ko ari n'umubi n'umwe uca nk'umwice masinzi ko ari cyo kimwe nabo nyene uvye ubukuru ugakwira hose icya kabiri dusaba abategetsi n'abandi mugo dusaba amategeko nibyo hanyuma ikindi naco n'ukuri mpanure abanyamigambwe bazaba baragenda kuvuga iby'abandi ego mpanure nabandi babameze gucyo kuko tuje mu kiganiro nk'iki tugende kucatuza tuje kuzatura turavuga inabi uwo mugambwe uyu n'uyu ngo mwemwe ntimwatoye ngo nubu nime ngo afukira leta bareke niba bariko bagira makosa araba umutegetsi buzobyirabye
iyo ni impanuro muhaye
impanuro kuko ntitwoje ngaha canka zara aragaya ngo Frodebu ngo he n'ubudarapo bwara tumije n'icyo byatutse
yagize ati mugambura avuka gakura hanyuma gasaza
Nuru sasa gute ugenda ukomera bagiye bashaka kugendera mu kwa bara sinzi
aho kugiki ku ruhande rw'abinzira guhemuka kugira ngo
inzira guhemuka inzira guhemuka je n'ukuri ibyo zikora zirihangana gose kandi twebwe n'utuje kudusotora nico twamye tugira twigisha turamwihoza
tukamwe
ngo mabisi turihangana
tugakora
hanyuma twe dukurikiza amategeko n'ukuri twebwe iyo tugomba kugira inama nuko gusa rimwe rimwe batadukundira twe turabimenyesha nuko hari abashaka gusoma amategeko nabi bagira ngo ngoya tubanza kubemerera oya
urakoze ndagushimire honorable Sylvestre Bikorindagara waje hano cyo kimugambwe Sabanya Frodebu wakoze kutwitaba
mwakoze cyane natwe kutumira kandi ndashimira nabo twayatse n'abarundi batwumvira icyo
urakoze